Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 31 y'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Undikije.
Abana bose tuzamushakira inkoko urukwavu.
Uyo ni Frank Habineza, umukuru w'umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukikije igihe yariko ariyamamaza ejo ku munsi wa Mungu mu Rwanda. Inkuru kimwe ni inkuru yerekeye ihuriro ry'urwaruka ruhanira iterambere muri Afrika JAB rigiye gutangura guha abanywanyi baryo imitahe. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Rosine Munezero atubwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza Rosine, mwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika muherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Kenya. Igipolisi mu gihugu cya Kenya cyatangaje ko umusirikare umwe yaguye mu gitero cyakozwe n'umugabo yitwaje inkoho yakoze kunyubakwa icegera cy'umukuru w'igihugu Joseph Bonnet. Umukuru w'igipolisi yatangaje kuri uyu w'Imana ko uwakoze icyo gitero yaciye yicwa, kandi ko ubu ibintu byasubiye mu buryo igipolisi cyari cyabanje gutangaza ko uwo mugabo yari yitwaje umupanga. Gushika ubu nta makuru ajyanye n'icyatumye icyo gitero yari bwatangwe. William Ruto, icegera cy'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe ntibari muri iyo nzu mu gihe icyo gitero cyaba. Ruto asanzwe ashikiye Perezida Uhuru Kenyatta azo kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu atekanya kuba itariki 8 z'ukwezi k'8 buca gutangura. Abasirikare bashika kuri 18 bakorera ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika muri Somalia AMISOM baraguye mu gitero baraguye mu mutego nako watezwe n'abagwanyi ba Shabab mu ntara ya Lower Shabelle, nkuko byatangajwe ku ijwi rya Amerika n'abategetsi cyo kimwe n'abajejwe umutekano. Icyo gitero cyabereye ku birometero bishika kujyana 20 mu uja mu manuko bwa Mogadisho, cyaje kigana imiduga ijejwe gutwara ibikoresho ishika kuri 24 mu gisagara cya Bulo Marer. Umuhari Ashababu wemeza ko abasirikare 39 aribo baguye muri icyo gitero. Yamara abategetsi mu gisirikare bavuga ko icyo gitigiri atari cyo. Iyo miduga yarimo abasirikare baturuka mu gihugu cy'Ubuganda bakorera misome. Icyo gitero cyabaye inyuma y'umunsi umwe abategetsi bishyiramwe ry'umwe bwa Afrika hamwe n'abasomalia bari bamaze iminsi 5 mu nama mu ntumbero yo kuganira ku buryo inteko za misome zohererekana igikorwa cy'umutekano n'abasirikare ba leta ya Somalia. Hagati aho kuri uyu w'Imana, abantu bashika kuri 10 baguye mu gitero cyabereye ku mugwa mukuru wa Somalia, abandi 15 barakomereka. Icyo gitero kikaba cyabereye kuri rimwe mu mabarabara asanzwe agenderwa n'abantu benshi. Abategetsi ba Leta z'Ubumwe za Amerika batangaje kuri uyu w'Imana ko igihe cyo kuvuga ku ngaruka z'imigenderanire ku bijyanye n'ibitero byo kugerageza misile bikorwa na Korea ya Ruguru cyaheze. Abategetsi bavuga ko bigaragara ko Korea ya Ruguru ibangamiye amahoro ku isi. Kuri uyu w'Imana, indege z'ingwano za Amerika zagendeye mu kirere hejuru y'akarere ka Korea mu ntumbero yo kwerekana ingufu za gisirikare. Mike Pence, icegera cya Perezida Donald Trump, yatangaje ko Amerika yiteguye mu buryo bwose ku bijyanye n'ibitero bya misile bikorwa na Korea ya Ruguru. Nikki Haley, aserukira Amerika muri ONU, yatangaje ko Ubushinwa buzi neza ko butegerezwa gufatira ingingo Korea ya Ruguru, cyo kimwe n'Ubuyapani hamwe na Korea y'Epfo, ko navyo nyene bitegerezwa kongereza ingufu mu guhagarika umugambi wa Korea ya Ruguru. Tukiri ku makuru avugwa hano ku mugabane wa Leta z'Ubumwe za Amerika, Mike Pence, icegera cy'umukuru w'igihugu, ari mu rugendo mu gihugu cya Estoni, aho atekanya kugira ibiganiro n'ibihugu biri mu karere ka Baltic mu buraruko bw'Uburayi biri mu ishyirahamwe OTAN. Ni mu ntumbero yo kubahumiriza ku bijyanye n'amakenga bafise ku kwiyagura kw'igihugu cy'u Burusiya. Ubutumwa bwa Mike Pence bufise kandi intumbero yo guhumuriza ibyo bihugu ku bijyanye n'uko Amerika ibishyigikiye. Ibyo bihugu bigizwe na Estoni, Letoni na Lituani byarasabye ko haba imfashanyo ya gisirikare iboneka itanzwe n'igihugu cya Leta z'Ubumwe za Amerika. Ayo makenga yagwiriye inyuma y'aho Burusiya bugwirije ibitero muri Ukraine mu 2014. Mu butumwa Pence yashikirije, yavuze ko Perezida Donald Trump yamutumye kubamenyesha ko icivugo cyo kuvuga Amerika kidasigura ko Amerika ariyo yonyene. Kuri wa mbere Pence ategekanya kubonana n'abakuru b'ivyo bihugu uko ari bitatu imbere y'uko afata urugendo rumuganisha muri Georgie. Ahasanzwe hari imyimenyerezo y'abasirikare ba Amerika n'ishyirahamwe OTAN yatanguye kuri w'Imana, naho nyene Pence icegera cy'umukuru President Trump avuga ko ubutumwa ari kubabwira ko Amerika ibashikiye mu ntumbero yo kugaruza ukwidegembya. President Vladimir Putin w'u Rusiya yatangaje ko abakozi bakorera ibiro biserukira Leta Zunze za Amerika bashika ku 755 bategerezwa kuva ku butaka bw'u Rusiya kubera ibihano Amerika iheruka gufatira u Rusiya. Ibyo bihano byafatiwe u Rusiya bivuye ko Amerika ibwagiriza ko bwivanze matora y'umukuru w'igihugu yabaye umwaka uheze mu ntumbero yo gufasha President Donald Trump kugira atsinde ayo matora. President Putin yavuze ko kuri televiziyo y'u Rusiya ko ibyo biro by'userukira Amerika mu Rusiya bikoreramo abantu barenga igihumbi, yamara ko ico gitigiri cy'abashika 755 ari bategerezwa kuhagarika ibikorwa byabo muri ico gihugu. President Putin yavuze kandi ko Uburusiya bushobora kuzofatira ibindi izindi ngingo Amerika bivuye ku ngingo zafashwe n'inama nshingamateka zijanye no gufatira ibihano Uburusiya, yamara muri kino gihe avuga ko atavyo yemera. Naye muri Venezuela amatora yabaye kuri w'Imana y'inama nshingamateka nshasha igizwe n'abantu 545 batekanya gushiraho ibwirizwa shingiro rishasha yaranzwe n'ubwicanyi imyerekano n'intureka. Abantu 9 nibo basize ubuzima muri zo ntureka kuva ku munsi wa gatanu gushika ubu abarenga ku 200 akaba ari wamaze kuhasiga ubuzima.
Urakoze Rosine ku makuru heje kudushikiriza. Mugambwe uhamye demokrasi no gukingira ibidukikije uvuga ko demokrasi yo majambo imaze kurambirana, akabavuga ko ahubwo hakenewe demokrasi yo mu bikorwa. Ivyo byavugiwe mu bikorwa byo kwiyamamaza by'umukandida Frank Habineza arongoye uyu mugambwe byabereye mu karere ka Huye mu ntara ya Majepfo eje ku munsi wa Mungu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Edi Rwema ari I Kigali mu Rwanda.
Ku munsi wa 17 w'ibikorwa byo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party yakiriwe mu karere ka Huye n'abantu batari benshi cyane nk'uko yakiriwe mu tundi duce tumwe na tumwe tugize intara z'amajyaruguru n'uburengerazuba bw'igihugu. Ubutumwa yavugiye muri icyo gikorwa cyo kwiyamamaza bwibanza hanini ku byo ateganya kumarira abakene n'abantu bo ku rwego rwo hasi kugira ngo nabo barusheho gutera imbere. Habineza yabwiye abaturage bo mu karere ka Huye ko imisoro y'ikirenga yako bacuruzi bato n'abakiriritse biri mu bituma abatuye ku karere ko mu ntara y'Amajyepfo badatera imbere.
Tuziko mu bacuruzi nabo batishimiye ibajyanye n'imisoro myinshi. Ara mutari isura bayi nyinshi abanyozi bo nyangobora no kuzayirukana mu Rwanda ikigari ho mira kibaho.
Bineza w'imyaka 40 gusa yongeye gushimangira ko ubuzima bwe bwose yabumaze aharanira uburenganzira bwa muntu, guteza imbere demokarasi n'iterambere. Ibyo ariko avuga ko bidashobora kugerwaho abaturage bakibasiwe n'ubukene. Nubwo hari zimwe muri gahunda zatangijwe n'ubuyobozi buriho zirimo gahunda ya Girinka Munyarwanda zagiriye akamaro bamwe, Habineza avuga ko bidahagije ku bakene cyane ndetse n'abakiri bato. Umva icyo afata nk'akarusho.
Tuzamushakira inkoko n'urukwavu kandi tubigishe uko yamerera ku ishuri.
Frank Habineza uyobora ishyaka Green Party ahanganye mu matora y'umukuru w'igihugu n'umukandida w'ishyaka FPR Inkotanyi Paul Kagame wari mu kiruhuko kuri iki cyumweru, kimwe na Philippe Mpayimana umukandida wigenga. Biteganyijwe ko kwiyamamaza ku bakandida birangirana n'itariki ya kabiri z'uku kwezi. Amatora ku batuye hanze y'igihugu azaba tariki 3, naho ku batuye mu Rwanda abe tariki 4. Edi Rwema, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo.
Mu gihe ibice birenga 60% by'urwaruka ari abashomeri mu Burundi, ihuriro ry'urwaruka ruhanira iterambere rya Afrika JAP rigiye gushinga ikigega kizotanga imitahe ku bakiri bato bashika ku 180 abahinga mu bijanye n'ubutunzi bahanura iryo huriro kurondera abahinga banonosoye itunganywa y'ibigega byo kugurana kugira ngo icyo gikorwa kigende neza n'inkuru ya mugenzi wa Celoge wirika neza ari I Bujumbura mu Burundi.
Eric Nsengimana arongoye ihuriro ry'ugwaruka rihanye iterambere rya Afurika ryapasigura ko imvo nyamukuru zatumye iryo huriro ryiyumvira gushinga ikigega c'urwaruka ari zibiri. Ubushomeri mu rwaruka nibura ry'ingwati abakiri bato basabwa mu mabanki n'amashyirahamwe kuguranana iyo bakeneye kurangura imigambi yo kwiteza imbere. Nsengimana yadusiguriye uko icyo kigega gitunganijwe.
Umunywanyi atanga icyo no kwita capital de base umutahe w'amafaranga 5,000 duterera tugashyira muri icyo kigega ni ukuvuga twamaze kuguruza ikonte bloke rero ubu tugetse kure cyane rwose abanywanyi baramaze gutanga batari bakeya mu banywanyi 180 dusanzwe dufise turabona ko igice cyabo bariko barabyitabira cyane rwose kandi bose n'abatararonka bose bavuga ko uyu mwaka urangirana nuko bazoba bahejeje gushyiraho icyo kigega.
Umukuru wa JAP avuga kandi ko abanywanyi biryo huriro ari bazotangura kuronswa ingurane babonyene ariko ahamagarira abantu bose babishoboye kurifata mu mugongo.
Tutegezwa gutangura twese dukwije nkuko twabwiye ko ari 180 abanywanyi dufise no kuvugana 1,800,000 niyo tuzotangurirako ariko turatera kamo n'abandi bantu bakunda ugwaruka abandi bantu babona ikibazo ugwaruka dufise babona imigambi y'ugwaruka ukuntu ari myinshi mugabo ugasanga turabuze ingene barabuze ingene bashora kuyishira mu ngiro ugasanga bamwe barayifanye abandi barayibagiye kubera ko batagira uwo bitura kugira ngo bashobore kuronka izo ngurane imigambi yabo ivyihangiro ryabo bashobore kurishikako nabo bakaza bakadufata mu mugongo konte yaciruguruye muri BCB babayikeneye contact zacu ziriho barashobora kuturondera hanyuma hazoba kugurwa ku mugaragaro kw'ico kigega abantu bose ntibazoba bugururiwe kuronka imfashanyo ariko duhereye mu banywanyi bacu kuronka iyo ngurane duhereye mu banywanyi bacu ari nabo batangwe gushiraho ico kigega nabo nyene murumva ko batari atari abantu bakeya 180 vy'ugwaruka.
Umuhinga mu vy'ubutunzi Faustin Kumana aremeza ko bishoboka kurwaruka rwishingira ikigega co kuguranana gusa sanga hategezwe kwitonderwa ubuhinga n'ubumenyi bijanye n'itunganywa rya bene ivyo bigega
bavuze ngo bafise umutahe w'1,800,000 bagashira hamwe numvume ngo ni ikintu cyo kugira gikore nk'ikoperative ho koperative n'abanywanyi baca hamwe bagashira uburyo hamwe bakamaza baraguranana n'ayo mahanga yabo kugira barabikora kwiteza imbere. Igihamba yaho rero n'ubusiriye baca bishyiramo ingene gitunganywa abakijera bora ikintu nk'icyo gitanga gitsa kuraba icyo bita amahera y'ingene kibaho gestion quotidienne abahinga bagishyira mu kugira bagitunganye kuno aja kitunganyiza ko murata guhinga bafise ataza kuboneka aho ateza gukorera ya mishahara yaki byose bakarakubikwiye kugira bishobore gukorwa ngaho bizima bigize batabishyiremo ubuhinga bukwiye ntibabishyiremo norme zikwiye cyashaka kutakora neza ugasanga kumbura igihumbye kigitangwa kumva na mahera bayara yabo nyene nta yandi bavuye hanze.
Nsengimana arahumuriza ko byose byiyumviriwe
hanyuma twarasizeho n'umugwi kandi w'abahinga munovuga abanyamategeko kugira ngo badutegurire amategeko meza tomoye azofasha ubwo gwaruka kugira ngo bashobore kuronka iyo ngurane muri ico kigega tugomba twishirireho twege nyene nk'ugwaruka.
Umuhinga Ndikumana na wabona ahubwo ko ibigega bifasha ugwaruka bya bikwiye kugwizwa.
Iyo turi kuturavuga rero twe ibigega binini binini bishobora gufasha ugwaruka twa twifuza n'ibigega biza bifasha ugwaruka muri rusangi ko burya kenshi si ukuvuga yuko udafise uburyo utaba ufise ibyumviro bikomeye urashaka kufise ibyumviro bikomeye muri ubukabura uburyo umva wo umva bana bufise abo aho umva barabufise nyine nibatamva bayagira batangure bakoba mu byabo mugabo ahanini twebwe icyo tuhamwe tuko turavuga dushaka ikigagiza kuvyurya muntu afise byumviro bikomeye mugabo afise nimeya kandi byumvira abishize mu ngiro byozana akarusho n'iterambere.
Iruhande y'iki kigega urwaruka rwihuriro rwa JAP rushaka kwishingira president Nkurunziza yatangaje muri uyu mwaka ko agiye gushingwa banki y'urwaruka nayo nyine izohingurane abakiri bato bakeneye kurangura imigambi y'iterambere itandukanye bakabura aho bakura uburyo. Ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe y'urwaruka byerekana ko ibice 55% n'uduce tubiri by'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufise mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice 65% n'uduce 4%. Ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri batari bo benshi abafite imyaka iri munsi ya 25 ni bice 65% naye abari munsi ya 35 ni 75%. Eroje Ulika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Tuwibutse njuti mwese kumikumu na wandanya kumviliza iladio ijuja Amerika lisame ya nilai Washington DC mukiru nile mukiru Rwanda. Umurjango yu hugo vigize karele kiwi ya gabini ni uifuza kwa mnya kachumi ili mbele woba waramaze kurandura na nimizi chukurugwa jihutari idachie mmateko mura kukarele. Ivyo vya vuzgue na basiru kila ivyo vihugo muna ama yali mazimisi iwahuza Arusha muri Tanzania. Ni nguru ya mgenzi watu Pierre Clavera ni nguru ali Arusha muri Tanzania.
Ibihugu 12 bigize umujyango wa karere k'ibyaga binini biremeza ko uwo mujyango ubangamiwe cyane n'ingaruka mbi zituruka ku gucukura ubutare n'ubundi butunzi buri mu kuzimu hadakurikijwe amategeko. Zimwe muri zo ngaruka mbi harimo ko haba imigwi igwana myinshi, gufata abakenyezi ku nguvu n'ibindi. Paul Ndarihonyoye no munyobozi w'igisata kijejwe kugwanya yo mabi.
Rabyo nko mu bihugu byacu usanga hari imigwi yitwaje ibigwanisho, usanga hanini iyo migwi ari icizira kura uburyo bwo kugura ibigwanisho. Gacu usanga rero akarere kacu kagizwe n'umutekano muke, abo bafashe baca babajana gucukura bwa butare. Gusaka kesho gacu usanga bafasha abo bana bataramenya ibyo bakurikira, ugasanga bagiye kubakoresha se travaux forcés. Nico kimiro n'abana rugo kubera tamategeka bagenga bamubonye yaroseyo mafaranga niki, usanga kumufata ku nguvu nabyo nibikurikira. Kindi cha kabiri nuko tusanga igihugu ntigiheza ngo gitere imbere kwa amafaranga yose cyo kwegeranije mu matagisi ava n'ibyo byo gucukura ubutare byisunza amategeko. Ayo matagisi ntaheza ngo aboneke, ugarusanga rero igihugu cyitwa ko gifise ubutare mu gusanga mwiterambere kiri nyuma. Hamba ikindi nuko ubwo butare aho babwimbwe nyene kesha usanga kubera babwimba banyonyeza, uca usanga nibyo binogo batabifurira, ugaca usanga rero ibidukikije birasinzikaye cyane, ugasanga n'uburimyi isi ndimwa igira tituka.
Icyo gisata kivuga ko hari intambwe itari nto imaze gushikwa ko nko gushira ibimenyetso birangiye ubutare bwaje buzananye niyo bwacukuwe. Ibihugu bine harimo Burundi n'u Rwanda biramaze gushika kuryo ntambwe.
Mekanisme regionale de certification ni utino uvuga dusanka nini nk'aba himiriza ibihugu kugira ubutare bujanye na gasiterite, bujanye na kalumbite, bujanye na wolframe baheze babucukure bisunza amategeko mbere, ndetse tugaca dushirako n'amaparati kugira umuntu amenye ati bwacukuwe kuyi site cyangwa ku kirombwe tebwaciye bugugwa n'uyu adubushorera mu mahanga, hama tukamenya no ku isoko mpuza makungu aho yabushoreye hariho. Byo bica bituma ya mikuyitwaje ibigwanisho ibucukuye ntironke isoko, kuko usanga ku isoko mpuza makungu izo parati atazo ntibeza ngo banabugure. Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo nkavuga Republika y'u Burundi, Republika y'u Rwanda na Republika y'u Uganda, ibyo bihugu bine nibyo biri imbere y'ibindi kandi byamaze gushira imbere iyo uti kandi ugize tingurabe. Rero usanga hari intambwe ishimishije kiretse muri Kongo ari igihugu kinini, ugaca usanga no gutunganya iby'intwaro bigorana mugabo nko mu bindi bihugu bimeze neza.
Umujyango w'ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini ubona ko hamwe ubutunzi buri mu kuzimu muri ako karere bukoreshejwe neza bwo terera mu iterambere ry'ibyo bihugu. Paul Ndarihonyoye asanzwe ari umuyobozi mu bushikiranganje bw'ubutare n'agataka mu Burundi, avuga ko nko mu gihugu ciwe ico gisata giterera uburyo buke mu mafaranga leta ikoresha.
Unya tugiranije burashaka guterera hagati y'ibice bitatu na bitanu mbivanye nuko nubwo butare twebwe dufise bucukugwa biciye mu buryo bubayabaye, ariko bivanye n'ikindi kigo leta iheruka gushiraho citwa Office Burundi des Mines et Carrières, turabona uko mwimbu uri kuri yongera. Nk'akarorero turabona uko umwimbu twitwarose mu mwaka uheze w'ibihumbi 2016 gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu twari tumaze kuronka umwimbu usumbirije ngaho byerekana yuko mu mpera z'umwaka umwimbu zo bawe riyongereye kandi amafaranga zo kuyongera
uwo mujyango wihaye imyaka 10 kugira ngo ugucukura ubutare bidakurikije amategeko bibe byatujijwe canke byagabanutse ku rugero rushimishije kugira iyo ntambwe ishikwe ko ibihugu byose bisabwa kwitanga bitiziganya hame no kudakingira kibaba abafashwe bakora ayo makosa Pierre Clavin inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Unaona mwanya wa makuru avugwa muri sport tukwitire mu Rwanda tukumvirize mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire amakuru avugwa muri sport.
Mu mukino w'intoki wa volleyball amakipe y'igihugu y'u Rwanda yari yitabiriye amarushanwa mpuzamahanga mu cyiciro cy'abagore yakubitiwe ahareba inzega duhereye ku ikipe y'igihugu yari yaserutse mu irushanwa ry'amakipe y'ibihugu bigize akarere ka gatanu zone 5 yatakaje imikino yose uko ari itatu mu irushanwa ryabereye muri Kenya ku ikubitiro abakobwa b'u Rwanda batsinzwe na Misiri amaseta 3-1 ikipe ya Kenya irabasubira ibatsinda amaseta 3-0 hanyuma na Uganda bari bizeyeho gutsinda irabatungura ibatsinda amaseta 3-2 ibi bisobanuye ko amavubi y'abagore muri volleyball atahiyaho na cya kizere cy'umwanya wa gatatu wari gutuma yabonita icyo guhatanira igikombe cya Afrika kirayoyoka ibi ngibi ariko umutoza w'iyi kipe Jean-Marie Sengiyumva yari yabiciyemo amarenga
ubundi intego ya mbere ni kuko ni qualification no kwikarifaya tujye mu gice kigikurikira ubwo no gushaka itike gikombe cyise ubu twese kizubatuyanya n'amacyutsa ahurira no kurwanira iki kimwe izabiri ya ko ikipe ya Kenya yamaze kubona yo ni qualification deja ariko abandi rero abo tuzabura no kurwanira umwanya umwe uzaburanga
bivuze ngo ikizere cyanyu kirangana gute cyo kuba mwafata uwo mwanya
nago byoroshira byose yo tuzakira amakipe akomeye harimo za Egypt abaganda sandukina tugangana nibyose ariko nta kundi tugiye no kurwanira umwanya.
Indi kipe yataye ibaba ni kipe y'abakobwa y'umukino wa beach volleyball ikinirwa ku mucanga igizwe na Denise Mutatsimpundu na Charlotte Nzayisenga bijya gutangira iyi kipe yaserutse mu gikombe cy'isi ivyene muri Autriche yatewe mpaga n'ikipe ya Brazil isaha y'umukino yari nzigera intumwa z'u Rwanda zitarageraho imikino igomba kubera umukino wa kabiri ikipe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatsinze u Rwanda amaseta 2-0 uku gutsindwa umusubizo kw'amakipe y'igihugu y'u Rwanda muri volleyball kubaye nyuma y'icyumweru kimwe gusa ikipe y'igihugu ya Kenya igizwe n'abakina mu gihugu imbere itsinze ikipe y'u Rwanda ifite abakinnyi batandatu babigize umwuga mu mikino y'akarere ka gatanu yabereye hano mu Rwanda mu mupira w'amaguru mu gihe ikipe y'igihugu Amavubi yitegura guhura n'ikipe y'igihugu ya Uganda mu guhatanira itike yo kuzajya muri CHAN 2018 umutoza Antoine He amaze gushyira ahagaragara urutonde rw'abakinnyi batanu bagomba kwiyongera mu bo yakoresheje ubwo yasezereraga ikipe y'igihugu ya Tanzania abo bakinnyi bashya ni Amran Nshimiyimana na Yves Kimenyi bo muri APRFC Sadamu Nyandwi na Ange Mutsinzi b'ikipe ya Lyon Sport hakaba kandi Christophe Biramahire wa Police FC umukino ubanza hagati ya Uganda n'u Rwanda uteganyijwe mu mpera z'icyumweru gitaha kwa gatandatu tariki ya 12 mu kwezi gutaha kwa munani yari Claude Munyandinda i Kigali.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Jwi d'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibyumviro bitandukanye kuri zo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Amerika irashima ingingo ya ONU yo gufatira ibihano abasirikare ba Leta ya Siriya bo ku rwego rwo hejuru hamwe n'abahinga bagize uruhara mu guhingura no gukoresha ibigwanisho ruhonyanganda vya nucleaire ku basivile babitumwe na Perezida Bashar al-Assad. Ivyo bihano ku bahinga 8 mu kigo c'ubumenyi n'ubushakashatsi hamwe n'abasirikare 8 bikurikiye ibindi bihano byashikirijwe na Amerika n'ibindi bihugu bicuditse mu ntumbero yo gutuma urutoki leta ya Assad kuba iriki irarengera ku masezerano ya ONU abuze ikoreshwa ry'ibigwanisho ruhonya nganda vya nucleaire ku bene gihugu. Ibitero nk'ivyo n'akarerero k'ibitero vyagizwe mu ntara ya Idlib mu kwezi kwa kane, ishirahamwe riharanira iziririzwa ry'ibigwanisho ryicisha imyuka mibi rivuga ko ivyo vyuka bibi vyakoreshejwe muri ico gitero cishe abantu 82 harimo n'abana. Amerika n'ibindi biro vy'iperereza by'ibindi bihugu bivuga ko ari ubutegetsi bwa Assad bwabikoze. ONU ivuga ko no mu 2016 hari ibitero byakoreshejwe ivyuka bibi. Ivyo bihano bitanzwe bifata amatungo y'abanyesiriya 6 bikongera bikaba ku burenganzira bwo kugira ingendo. Amerika yiteguriye kugabanya ibitigiri by'abasivile bageramiye ubuzima muri Siriya, ikongera ikiyemeza gukorana n'Uburusiya na Yorodaniya mu gufasha ibijanye n'amasezerano yo gushira ibigwanisho hasi hamwe no gutabara imbabare mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu cya Siriya. Yamara Uburusiya bushigikiye leta ya Siriya muri iyi ntambara. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu Rex Tillerson yavuze ko amasezerano hagati ya Amerika n'Uburusiya yabaye ikimenyetso cya mbere cy'uko ibyo bihugu byempi bishobora gukorana muri Siriya. Yavuze ko yizera ko bishobora no kwibonekeza mu yandi masezerano yo gushira ibigwanisho hasi mu gihugu cyose cya Siriya. Yamara yavuze ashimitse yuko leta ya Assad yataye agaciro mu makungu. Avuga ati, twibaza ko bizogorana kugira ngo baronke imfashanyo zo gutabara imbabare kimwe n'imfashanyo zo gusubira kubaka igihugu, kuko atakwizera kunini kuzoba kuri muri leta ya Assad. Uko Assad azogenda, avuga ati, ntibiramenyekana neza. Tereso nakongera avuga ati, uko tubibona nuko muri iryo hinduka rya politike hazoba kwitandukanya n'umuryango wa Assad.
Iyo ya jambo ry'intangamara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Tangi jambo mubanya gihugu yo yabaye isubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turi ruhutsa gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Muguterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu.
Tutimwese mkundi radio Ijwi rya Amerika biganiye twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneyeho kandi kanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu nyabw'ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkurikije. Amakuru nayo mwashikirijwe na Rosine Munezero. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro y'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.